Umugwisever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa President Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose abarundi mu bwoko bw'abahutu. Umugwisever uremeje uno munsi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Micombero ariho nyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi.
Oni pia kavenda icharie mkuu mrugu sever hewa kuma nyukuri nukunywa ni ishabarundi. Harikuri wa mbele kumuhinga mwagi heri muna mashinga mateka gusiguri chegera nyochimha puro ihumbi vitanu nijana na chumina zita andatu. Nda icharie mtu mrugu sever ya vuzebi mwe mvzo yisunga mkuu.
Abaga andaguwe ni venshi chane mjihugu kandi baga andaguwe unyamaskwa. Abaronde kwa bichwa baba mmugu wa warundi. Uzwi na wateguyu bichanyi. Abichanyi wara abimyaka chanyi gisina. Ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi sever ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe.
Terence Mushano icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya se genocide akiri mose w'akaba n'umuvugizi waryo wasanga umurwi sever atabubasha ufise bwo kwita ubwicanyi bwari bwo bwose ho nyabwoko. Ukuntu ikora ibwije ujya Amerika kuri telefone
n'aba mu Rwanda ni hasi eraba mu bayahutu muri ekse yuko cyakera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka fpr kuko niba babishyizeho kuko naho bongira abari ukukangariza atari oni nta rundi rwego nta rundi ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako.
Mushano yibaza ko ibyatangajwe na sever bijyanisha abarundi agahamagarira oni kubikurikiranira hagufi.
Oho muri zaho ni nasoho kuko nani kukukanisha biriho ahubwo ni gusera ni twatangaye mugihe muri sever banga gushyiramo ari intumwa za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari buziyuzu adutangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe twoba twanikira muri kigamugenge dusaba yuko ibyo bavuze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iho nyabwoko ryabaye mu Burundi
ry'abatutsi. Ariko Jehaha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe ya Foricone F rwanyi kimenyane na kamwana wa mama asanga ibishyikirizwa n'abagabo bisa no guhuguza.
Turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko n'umugwi sever uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'agatakazi na muntu.
Umukuru wa sever asigura ko icyatumye yitaho ubwicanyi bw'72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa. Uburundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwa nyabwoko. Umurwi sever abatandukanije n'ubwo utemerwa na bose. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.